Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Mwiriwe mwese mubandanya gutega amatwi ibiganiro byacu kaze mu makuru twabateguriye kuri no mugoroba ni gihe cy'isaha 12 n'iminota 15 turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2020 kigara mu mwaka wa 2025 haya makuru tayahere kuri zingingo nkuru nkuru. Hatanguye kuvugwa indwara zo gucibwamo n'ikiza cha korera mu mpunzi z'abakongomani ziri ku mutumba wa Busuma komine ya Ruyigi intara ya Buhumuza twabiteguye muri ano makuru. Abakorera mu gisata cyo kunguruza abantu mu gisagara cha Bujumbura bari dogere itegeko ribagenga rishinga amafaranga batozwa ku ijoro rimwe ari yo frais de stationnement aho banegura ko hari amakomine barihisha ayo mafaranga ku munsi mu gihe tegeko ryo rivuga ko barihishwa ku ijoro rimwe naho nyine mu gihe ingendeshwa ihagaritswe mu kibanza kizwi. Nayo kuri uyu wa gatandatu hasozerewe indwi yahariwe umurisho w'ingoma indwi yo ku nshuro igira icenda amahiganwa yimirije ngo akaba agiye guhera mu mazone nk'uko byamenyeshejwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo imico kama. Anandi turi mu kanya aya makuru muri komu yashikirizwa na Jotamira Tuzi vani harimo ingabwa ivyuma na Mathieu Habona Yezu twese hamwe tuti sangwe ikaze.
Radio Indundi Culture.
Hatanguye kuvugwa indwara izo gucibwamo n'ikiza cakorera mu mpunzi z'abakongomani ziri ku mutumba wa Busuma komine ya Ruyigi intara ya Buhumuza. Izo mpunzi zivuga ko zitorohewe zikavuga ubukene bw'amazi imbeho nyinshi hakiyongera ko ibifungurwa bike. Ibiro vya buramatari w'intara ya Buhumuza bikaba bisaba ko izo mpunzi zofashwa. Ahi Buhumuza twakora mugenzi wacu Pantaleo ntakaru Imana.
Nkuko byemezwa namwe mu mashyirahamwe ariko akorera mu byo kwakira impunzi nk'ishyirahamwe UNPRA rije cyo kwakira impunzi aho ariserukiye Fiacre Nkunzimana yamenyesheje kuri uyu wa 18 Kigarama kikiza cyakorera kimaze gufata abagera ku 34 muri izo mpunzi umwe akaba amaze kwitaba Imana nayo 12 bakaba ariko batora mitende ni mu gihe abafise abana bo bemeza ko indwara zo gucibwamwo kuri abo bana arizo zikwiriye. Izo mpunzi kandi zimenyesha ko bafise ubwoba ko icyo kiza cyakorera gishobora kurandagata kuko ata amazi meza arangwa muri iyo nkambi naho nyine hagerageza kuzana ibimodoka bivoma ariko bikarangira bitaba kwija amazi mu gihe no kuronka amazi biyoga babanza kugira urugendo rw'isaha 2:20. Ikindi kandi bavuga kibabangamiye n'ubukene bw'imiti buboneka mu biko bw'amavuriro yashinzwe muri iyo nkambi igera ku mahegitari 102 ikaba ubu igeze ku mpunzi zirenga 21,000 aba batari bake bakaba barara mu mvura n'imbeho bitagira izina. Mu gihe yari yagendeye iyo nkambi umuyobozi mwishikira mu biro kwa buramatare Salvatore Bigirimana yasabye ko bo imfashanyo yihuta agahamagarira abo bishobora kugira icyo bakoze mu kwakira izo mpunzi. Mu Ruyigi ntara ya Buhumuza Pantaleo Ntakarutimana Radio Indundi Culture.
Tugaruke mu gisagara cha Bujumbura abakorera mu gisata cyo kunguruza abantu mu gisagara cha Bujumbura bari dogera itegeko ribagenga rishinga amafaranga batozwa ku ijoro rimwe ari yo frais de stationnement mu rurimi rw'igifaransa aho banegura ko hari amakomine barihisha ayo mafaranga ku munsi mu gihe itegeko ryo rivuga ko bayarihishwa ku ijoro rimwe naho nyene mu gihe ingendeshwa ihagaritswe mu kibanza kizwi. Ivyo abo bakorera muri ico gisata babishikirije kuri uyu wa kane mu nama yo kurabira hamwe n'inzego zijejwe ico gisata ibibazo bikirangwamwo. Edouard Nyandwi ajeje ivyo gutwara abantu n'ibintu mu gihugu hagati yemeye ko ico kibazo hamwe n'ibindi agiye kubishikiriza ubushikiranganje bubijejwe. Idonido na Egide Nahayo.
Ingingo yidogegwa muri iryo tegeko ritegekanya amafaranga arihwa n'abakoresha ingendeshwa zitwara abantu mu gisagara ni 65. Uyu ni Charles Ntirampeba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ATRAP.
Itegeko rijyanye n'amakori y'amakomine rirateje impari cyane kuko hariho amakomine amwamwe na cyane cyane yonga cyahoze ari gisagara cya Bujumbura agomba gutoza icyo bita stationnement y'amafaranga 1,500 kuri kwasiteri n'igihumbi kuri hiyasi ku munsi mu gihe itegeko rivuga yuko ayo mahera atozwa mu kibanza cyateguwe kandi agatozwa ku ijoro byo bitanuite
Edouard Nyandwi ajeje gutwara abantu n'ibintu mu gihugu hagati ubushikanye mu byo bujejwe harimo gutwara abantu n'ibintu yari muri iyo nama yemeye kwico kibazo hamwe n'ibindi harimo n'ikijyanye amategeko agenga urujya n'uruza mu ibarabara ari mu bigiye guhinyanyugwa amafaranga 1,500 akaba ari yategekanywa kurirwa ku modoka yo mu bwoko bwa Quaster mu ijoro rimwe mu gihe imodoka ireye mu kibanza gitunganijwe muri komine Kanaka
Namahiganwa y'imigwi y'abatimbo b'ingoma yimirije azohora atangurira mu mazo nagize igihugu c'u Burundi byamenyeshejwe kuri uwa gatandatu mu ntara ya Gitega n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo imico kama mu birori byo gusozera indwi yahariwe umurisho w'ingoma ku nshuro y'icenda ubwo bushikiranganje bukaba butera kamo abajeje intwaro guhimiriza mu mazone kugira ngo haboneke umurwi w'abatimbo aho Gitega twakura genzi wacu Aniseti Ntanguvu
Mu birori byo gusozera indwi yahariwe umurisho w'ingoma ku ncuro igira icenda ku civugo ngo umurisho w'ingoma itunga ntagereranywa mu mico na karanga ku Burundi umugwi w'abatimbo abagendera karanga umuntara ya kera ya Bujumbura niwo watahukanye ikibanza ca mbere n'agashimwe k'amafaranga ngana umuriyoni umwe n'ibihumbi 200 umugwi umudiho mu gishora mu ntara ya kera ya Gitega ugira kabiri n'amafaranga n'umuriyoni umwe nayo umugwi amagaba wo mu gisagara ca Jumbura utahukana ikibanza cha gatatu n'amafaranga 180,000 muri iryo sabukuru higanwa gitabwe n'imigwi ituruka mu ntara 16 za kera intara zibiri Canguzo na Rumonge zikaba zititabye iryo sabukuru higanwa umushikiranganji w'ugwaruka nyine n'imico kama Lydia Sekera yamejeje ko amahiganwa agiye gutunganywa ahereye mu mazone uko ari 451
Icyo leta ibemereye ni ukubandanya gushigikira iyo migwi ndetse no kuyikurikiranira hafi. Ni muri iyo ntumbero ubushikiranganje bw'ugwaruka ino n'imico kama bugiye gutegura vuba bwango higanwa ry'imigwi y'abavuzi b'ingoma mu ntara zose. Iryo higanwa rizohera mu mazone yose agize igihugu uko ari 451. Imigwi izobi ya mbere ku rwego rwa zone ice ihurira mu higanwa ku rwego rwa komine uko ari 42. Imigwi izobi ya mbere mu makomine izociduga mu higanwa ku rwego rw'intara. Kuri iyo mvu twagira dusabe mwebwe mujejwe intwaro muce mugenda guhimiriza zone zose ibe ifise umugwi w'ingoma. Twagira dusabe kandi ku ikomine yose yogira umurwi w'abavuzi b'ingoma w'abana batarenza imyaka 16.
Mwomenya ko umugwi warujejwe gutanga amanota muri iryo sabukuru higanwa widogewe na bamwe bamwe mu bitavye ivyo birori gushikaho umugwi umudiho mu ntara ya Gitega ya kera waje mu kibanza ca kabiri utashimye ugo rutonde bashikiriza ko uyo mugwi watanze amanota utavyitwayemwo uko bibereye Anise Ntanguvitega Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture
Amakuru twabateguri yarabandanya ku gihe cy'isaha 12:24 Umugambwe APDR ubona ko umugambi wo guteza imbere igitegwa civoka mu Burundi kikaba igitegwa njabukamazi umaze igihe uvugwa n'umugambwe uri ku butegetsi ubushikiranganje bwo burimyi bwo ufata mu ntoke kugira ngo utere intambwe Gabriel Banza witonde arongoye uwo mugambwe avuga ko hari hakwiye no kubanza kugarukirwa ku bitegwa vyamyari njabukamazi ariko muri no myaka vyagiye birasubira inyuma tumukurikire
bwa mbere hoho kuba bavuze guco bigitengwa njya bukamazi twarabishimye ko twifuza ko turonka ibitengwa njya bukamazi bisahiza bene igihugu kitubabaza canka makenga dufise ni ingene n'ibitengwa byari bihasanzwe njya bukamazi uno munsi byifashe uravyi pampa ukarabikawa ukarabicayi ababirima urabivuga ko barima ibitengwa njya bukamazi ukabura kubera ko bararima bakabiteza imbere ariko ugasanga leta bwa mbere ntago bafashije hamica kabiri ugasanga barashoye leta barishe nabi haizi misa wanyagugu wa kido mbele kurugegu waho benshi bariko barifuza guheba gutera ibyo bitego. Nukuva rero ko nico kivuka kijemwo twe twarashimye tuvuga tuti umugambi mwiza ariko nibindi bitego njye bakamanda byari bihari bifatwe mu mugongo kugira ngo abarimyi babireme bagonokewe bafite ibyangombwa kandi babishoye bahabwa agahembo kajanye n'ibitegwa njabukamanzi leta yigifata mu minwe kugira ngo nivuka ajya menje mu byo bita amafiliere mu bitegwa bizwe mu bushikiranganje bikurikiranwa no bushikiranganje mu bitegwa njabukamanzi cyambere hame cyakabiri ko bagufasha abarinyi babye kugira ngo haboneke imbuto zirobanuye haboneke ibyankene gifumbire yabyo abahinga bavyige hame cyagatatu ko baguhiga isoko kuko no munsi turavye isoko rihari n'imwe kimuyinga ho nyene abantu bavyegeranya hari cooperative ibiguru umva ateza kwiga soko bakamenyanya igihugu mbega dushorera hehe kandi amafaranga turonka tukabona ko abayiki habaye akarusho n'ibyo bahora barimo hamare cyakane no kuraba neza mbega abarundi nabo umwimbo bazuronka gute kugira ngo ushobore gusahiriza abarundi kuko nitwakirimo gasanga naco kibanje bukamaze abarundi nabo gacha bipfuza icamo kivuka urumva ko byo babigoye
urunani bafashe bigenagwe na gorufisa makenga ko ikiringo cha meza 6 leta yihaye kugira ngo habe habonetse intebe zigikenye mu mashure ari gito cyane kugira ngo uyo mugambi uzobe warangutse ivyo bishikirizwa n'icegera curongo y'ugo runani inyuma yaho muri nondwi mu bishikiranganje mu byo bujeje harimo ikigega cha leta umenyeshereje ko bugiye gutanga imiliyoni 18 ku ikomine kugira ngo ibitara vy'amakomine bibazwe mu intebe Natalia Mfanuguheba havuga ko uyo mugambi usaba ivyigwa vyimbitse kugira ngo ushobore kurangurwa ariko aha yemeza ko mu gihe woshigwa mu ngiro bizozana akarusho kubana no kubavyeyi
twe muri bafashe ico gihe ngirani gito amezi 6 regano kuvuga urabona twatanguye kwa mbere ciyumbiro nta utogikenguruka mugabo murabona ikintu cyose kirasaba intego kirasaba kwipanga intego rubanza kugira ubwa mbere ho ukabona abana babuza aho wicara banganuko amashuri akenye naha ibiti dufise binganuko ego hariho ibiti amashamba amashamba no mu gihugu ariho mugabo naho nyene na hariho ntiwibaza gukura ibyo ukoresha gusa uca wibaza no gusubira gusubiriza none ibyo byose wumva yuko byoroshe mu mezi 6 umwana mu gihe yicaye neza niho acayiga neza biragoye kwigutagira aho wicaye erega n'umutwe utaruhutse utekana ababyeyi ntibashoboye kugura ibikoresho by'ishuri mbega urazi ko hariho abana benshi baheba amashuri kubera ibikoresho by'ishuri kubera ababyeyi babo batishoboye ivyo leta irabyumva izo byifasha abatwara ayo mashuri bategerezwa kubijamo abegwa n'intwaro bategerezwa kubijamo babandi bajejwe ibidukikije bategerezwa kujamo amashuri aha matagiraho yegamiye mu bya politiki abajejwe indoro abene gihugu abo bose bategerezwa kujamo kugira izo ntebe by'ukuri ziboneke
Murukirikirane rw'ingingo ziri mu gitabo kigenga ingo n'imiryango tumaze imisi tubashikiriza uyu munsi tuvuga ku kwemera kuba umuvyeyi w'umwana yavutse ku bavyeyi batubakanye imbere y'amategeko uyu mwana ashobora kwandikwa kuri se amuvyara canke uyundi muvyeyi mu gihe habuze umuvyeyi yemera ko ari uwiwe muri ico gitabo nyene haranatomogwa ukuntu se ntare ishobora kubijamwo mu gihe umwana habuze uwumwemera idonido na odiro nkejimana
Ingingo yo mu gitabo kigenga ingo n'imiryango ivuga ko umwana avutse ko bavyeyi batubakanye ni ya 2012 uwo kugira yandikwe mu gitabo ndangamuntu arashobora kuronka abavyeyi bamwiyandika ko mu gihe babishatse nkuko biri mu ngingo za 2013 na 2014 y'icyo gitabo nyene iryo tegeko nyene rirekana ko umwana yavutse ko bavyeyi batubakanye imbere y'amategeko ashobora kwemegwa n'uwamuvyaye kiretse iyo nyina sanzo yubakanye n'undi mugabo ubaka nye abanje kuvyemera biri mu ngingo ya 2018 mugiye kwemera ko umuvyeyi w'umwana avutse kubatubakanye imbere y'amategeko bibaye mu impari barashobora kwitura sentare biri mu ngingo zo kuva ku 2020 gushika ku ya 2023 iyo sentare ibonye ko kwanka kwemera kubera umuvyeyi w'umwana yavutse kubatubakanye binyuranye n'inyungu z'ico kibondo irategeka ko haboneka bamwemera naho nyina canke umurezi baba batavyemeye biri mu ngingo ya 2024 narimwe umwana amaze kwemegwa n'uwundi nta wundi ashobora kumwiyandika ko kiretse yabanje gufotwa ivyo wamwemeye ubwa mbere navyo biri mu ngingo ya 223 uwo mwana kandi ntashobora kwandikwa ku muntu se ntaritemera kiretse akuwe kwico kizira aho kandi arashobora kugira umuvyeyi kukomoka ko ari yamwemeye agaca yitaba imana nkuko tubisanga mu ngingo ya 226 ico gitabo kigenga ingo n'imiryango kiranavuga ko umwana yavutse ko bavyeyi batubakanye imbere y'amategeko yemegwa akanandikwa mu bitabo ndangamuntu biri mu ngingo ya 228 n'iya 229.
Tukivuga ivy'amategeko turabandanya kubabwira ibiri mu itegeko ryo mu mwaka w'2022 rikinga rikongera rigahana ivyaha bikoregwa ku buhinga bwa none. Muri kino gihe hari amashirahamwe amenyesha ko iryo tegeko ritazwi kandi ivyaha be nivyo navyo vyagwiriye mu Burundi. Uyu munsi tukaba tubabwira ukuntu ivyo vyaha biheza bigatohozwa. Idonido na Diodone niyo yanzigamiye.
Itozwa ry'ivyaha bikogwa hakoresheje ubuhinga bwa none bita mu rurimi rw'Igifaransa cybercriminalité rishobora gukogwa hakurikijwe itegeko rigenga ingene ivyaha bitohozwa bita mu rurimi rw'Igifaransa code de procédure pénale canke hakurikijwe ingingo zidasanzwe ziri mu itegeko rijanye no gukinga no guhana ivyaha vyo ku buhinga bwa none nkuko bitekanywa n'ingingo ya 64 y'iryo tegeko. Mu gihe c'amatohoza ingingo ya 65 yemera ko urwego rubifitiye ububasha rushobora gufata canke gutuma hafatwa ingingo zo kubika ako kanya makuru yo ku buhinga bwa none yihariye amakuru yerekeye abiyandikije bita mu rurimi rw'Igifaransa abone hamwe n'amakuru yerekeye inzira yituma tumanako bita mu rurimi rw'Igifaransa donne de trafic abitswe akoresheje ubuhinga bwa none iyo hari mvo zifadika zerekana ko ayo makuru ashobora gutakara cyangwa guhindurwa. Iyo ayo makuru abitswe hanze y'igihugu cy'u Burundi atogwa n'inzego zibifitiye ububasha hubahirijwe amasezerano mpuzamakungu igihugu ciyemeje nk'uko biteganywa n'ingingo ya 66 kugira ukuri gushobore kumenyekana. Ingingo ya 67 yemera ko inzego zibifitiye ububasha zishobora gufata ubuhinga bwa none ibikoresho bibikwamwo amakuru bita mu rurimi rw'Igifaransa support de stockage canke kwimura amakuru yo ku buhinga bwa none hakurikijwe itegeko rigenga ingene imanza zicibwa zikongera zikaburanishwa. Umucamanza arashobora kandi gufata iyo ngingo yo gufuta ayo makuru ariko bikoresho bitari munsi y'ububasha bwiwe mu gihe cico gikogwa yo kubika canke gukoresha ayo makuru bitemewe n'amategeko canke bishobora gutera ingorane ku mutekano w'abantu canke ibikoresho. Mu gusozera nk'uko bitekanywa n'ingingo ya 68 ku ngingo y'umushikiranganje canke ku ngingo y'umucamanza Inyamiramabi OPG ishobora kwandika canke gukoranya ayo makuru canke agategeka abatanga ibikorwa byo gutuma tumanako bita mu rurimi rw'Igifaransa fournisseur de service gutanga uburyo bukenewe kugira ngo amakuru yerekeye inzira yo gutuma tumanako atogwe canke yandikwe ikibiriraho.
Arakoze Diodone niyanzigamiye kuri no nkuru yari yaduteguriye hari nayo icisozera ano makuru ku gihe c'isaha 12:33. Ndabashimire mwebwe mese mwarimu yateza biri shimire Mathieu habona Yezu yamfashije mu hinga bw'ivyuma aya makuru mwarikomeye yashikirizwa na Jota Miratuzi mubandanye mugira umugoro wa mwiza mwese murakoze.